Hii ni Radio Iswi da Amerika. Radio Iswi da Amerika samira niri Washington DC mukirundi na mukinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 nibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidele Niyongabo ikaze mu makuru yacu yakakanya. Kuri uyu munsi amakunga himbaza akamaro k'amazi meza mu Rwanda iraremesha abanyarwanda bose ko mu gihe cya vuba ikibazo cy'amazi meza kizoba kitakivugwa mu gihugu cyose.
Ibikorwa biri kugenda bikorwa aho ngaho no mu bice bindi byose hose turi kugenda tushyirayo ibikorwa remezo by'amazi ku buryo twavuga ngo muri wa mwaka wa 2024 ntiturabona ikintu cyatuma tuvuga yuko tuzatangira kuri iriya ntego.
Uwo ni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura WASAC Samson Hategekimana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagumishije ibihano byafatiwe abayobozi b'Ubushinwa kubera itoteza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaburiye amasosiyete akomeye gukomeza umutekano w'ikoranabuhanga bakoresha kugira ngo bashobore kwirinda ibitero by'ikoranabuhanga u Burusiya bushobora gutangura gukora mu gihe cya vuba. Ishyirahamwe ritabara imbabare kwa Rouge riri mu rugendo rwerekeza umuyobozi waryo i Moscow mu Burusiya ku kibazo cya Ukraine. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye yagiraho muja ni mukanya gatoya. Idonido rya makuru avugwa hirya no hino ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagumijeho ibihano byafatiwe abayobozi b'Ubushinwa kubera itoteza. Eugene Mukarangusa araduhirinde.
Ubuyobozi bwa Perezida Joe Biden bwagumishijeho ibihano ku bategetsi b'Ubushinwa Amerika irega gukandamiza banyakamwe hashingiwe ku bwoko n'idini. Departement ya Leta muri Amerika ejo kuwa mbere yavuze ko izabuza abo ibyo bihano bireba gukandagiza ikirenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biturutse ku ruhare rwabo mu guhiga abantu bakabangamira ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu ashaka no kujya mu idini ashatse mu Bushinwa no hanze y'igihugu. Iyo departement ntiyavuze amazina y'abayobozi barebwa n'ibyo bihano byagumyeho cyangwa umubare wabo. Ni ibihano byiyongereye ku nzitizi zari zashyizweho n'ubuyobozi bwa Donald Trump mu bijyanye na visa. Ibi bihano byari byashyizweho biturutse ku buryo Ubushinwa bwafataga aba Uyghur b'abayisilamu mu ntara ya Xinjiang mu burasirazuba bw'igihugu. Byatewe kandi n'ikandamiza ryakorerwaga impirimbanyi za demokarasi i Hong Kong n'abitangiye kwishyira ukizana muri Tibet.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden Murantunga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaburiye amasosiyete akomeye gukomeza umutekano w'ikoranabuhanga bakoresha kugira ngo bashobore kwirinda ibitero by'ikoranabuhanga Burusiya bushobora gutangura gukora mu gihe cya vuba. Ibindi turabashikirizwa na Eddie Gwema.
Mu nama yagiranye n'abayobozi b'amasosiyete akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Biden yavuze ko Uburusiya bushobora no kugaba ibitero by'ubumara ku baturage muri Ukraine. Yavuze ko Perezida Vladimir Putin yatunguwe n'ubumwe ibihugu byagaragaje mu kwamagana ibitero igihugu cye cyagabye kuri Ukraine byatumye asa nk'uwihebye. Biden yavuze ko amakuru bakura mu nzego z'iperereza agaragaza ko Uburusiya bukomeje gusuzuma uburyo bwo kugaba ibitero by'ikoranabuhanga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kuyimuraho kubera ibihano yabufatiye. Ibi byahise byamaganwa n'umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov wavuze ko Uburusiya butagaba ibitero nk'ibyo yise iby'ububandi ku bihugu. Kuri uyu wa mbere abakuru b'ibihugu bya Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani n'Ubwongereza bakoranye inama ku ikoranabuhanga baganirira hamwe uburyo bakomeza gufasha Ukraine muri ibihe yibasiwe n'ibitero by'Uburusiya. Biteganyijwe ko Perezida Joe Biden yitabira inama y'umuryango wa OTAN i Buruseli mu Bubiligi mbere yo kujya muri Pologne ahakomeje guhungira abanya-Ukraine benshi kuva intambara itangiye.
Urakoze Eddie. Umupadiri wa muri Pologne arasengera amahoro mu gihe yakiriwe impunzi z'abanya-Ukraine 24. Eugene Mukankuzo arabandanya iyi nkuru.
Uyu mupadiri avuga ko afite icyizere ko isengesho rishobora gutuma intambara irangira. Horonye ubu ifite ibibazo byo kwita ku bantu barenga miliyoni ebyiri baheruka kuhagera biyongera kuba hageze mbere bahunga intambara y'Uburusiya ku butaka bwabo. Imibare ya ONU igaragaza ko abantu barenga miliyoni 3,500,000 bahungiye mu bindi bihugu kuva intambara itangiye muri Ukraine. Yerekana ko abenshi bambutse bajya muri Polonye, igihugu gisanzwemo abanya Ukraine benshi mu karere yemwe na mbere y'intambara. Umupadiri w'umugatolika Roman Karpovich uri mu mujyi wa Lubakzov mu birometero bigera muri 30 uvuye ku mupaka wa Ukraine yagize ati: "Nyuma y'uko intambara itangiye, paruwasi yacu yabaye inzu impunzi." Karpovich ati: "Aha dufite abantu bahatuye bahahora. Abo ni abagore 9 n'abana 15. Yongeyeho ko umuto muri bo ari uruhinja rw'ibyumweru 2. Karpovich yavuze ko paruwasi ye irimo gufasha impunzi kubona aho zicumbika no kubasha kugera mu bindi bice bya Polonye. Asanga isengesho ryonyine n'Imana rurema ariyo yonyine izarangiza intambara. Ati: "Nta bindi bikoresho dufite, nta ntwaro dufite hano, dufite ishapure n'amasengesho. Izo nizo ntwaro zacu zikomeye."
Umuyobozi w'ishyirahamwe ritabara imbabare kwa wuje ari mu rugendo rwerekeza i Moscow mu Burusiya ku bibazo vya Ukraine. Nanone je ni mukankusa arabandanye inkuru.
Uwo muyobozi wa komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CICR, Peter Maurer, agiye i Moscow mu biganiro ku bushyamirane buri muri Ukraine. Ibi byavuzwe n'umuvugizi wa CICR uyu munsi kwa kabiri. Umuvugizi wa CICR, Jason Stratiuso, yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko uyu muyobozi afite inama ziteganyijwe kwa gatatu no kwa kane mu rwego rw'ibiganiro bikomeje gukorwa ku birebana n'ubushyamirane muri Ukraine. Cyakora yirinze kugira ibindi bisobanuro atanga. Umuyobozi wa CICR, Peter Maurer, yari i Kiev muri iki cyumweru ashaka uburyo bwiza bwatuma ibyangombwa by'ubutabazi bibasha kuhagera n'abasivili bakarushaho kurindirwa umutekano.
Murakoze Eugene kuri iyo nkuru. Naho Sentare mu Burusiya yahanishije umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Alexei Navalny igihano cyo gufungwa imyaka 9 nyuma yo kumwegeka ko ibyaha bya ruswa no gusezakura umutungo no gusuzugura Sentare. Ibindi na Edigwema.
Icyo cyemezo cyasomwe n'umucamanza Margarita Kotova muri gereza Navalny afungiwemo kure y'umurwa mukuru Moscow. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa imyaka 13. Yanahanishijwe ihazabu y'amadolari 11,500. Gusa ntibiramenyekana niba iyo myaka 9 irimo 2.5 asanzwe yarakatiwe kubera ibindi byaha cyangwa niba izatangira kubarwa ari uko arangije ibihano bya mbere. Navalny w'imyaka 45 amaze umwaka afunzwe. Yafashwe avuye kwivuza mu mahanga nyuma yo gukira uburozi yahawe. Avuga ko byakozwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Navalny ntacyo yavuze ku gihano yahawe. Gusa ubwo yaburanaga yahakanye ibirego byose aregwa. Ubushinjacyaha bwamushinjaga gukoresha nabi umutungo w'ikigo yatangije cyarwanyaga ruswa n'akarengane mu gihugu.
Tushimire bagenzi bacu baheje kudushikiriza aya makuru hirya no hino ku isi. Tubibutsa ko mwandanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika isamirana i Washington mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanyamakuru avugwa hirya murantunga ku kanyamakuru yo mu karere k'ibyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibyaga binini. Abarimyi bahurikiye muri koperative Sangwe barabuze imbuto bategerezwa kuronswa na leta none igihe kirima y'umuceri cyabaheranye. Basaba leta kubaha uburenganzira bwo gutera imbuto iyo ariyo yose aho kuguma barindiriye iyo batari bubone. Buramatari wa Cibitoka basaba ko boba bararindiriye ico azobashikiriza vuba cyane. Inkuru twateguriwe na Desire Atumwimana.
Izo koperative Sangwe ziri ku mitumba yose y'Uburundi ingana 2,638. Muri koperative ironswa na leta imiliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi kugira itangure gukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Mu ntara ya Cibitoke hari koperative Sangwe 131 mu 16 agize iyo ntara. Izo koperative zahawe na leta aho zirimo umuceri mu kigobe cya Nyakagunda muri komine ya Rugombo, aho zishyira hamwe Rugofarme ry'umugwiza Tunga Stani Habonimana. Hahavuye he gukira leta nayo iciharonsa izo koperative. buri koperative ikabironswa ihegitari zibiri nk'uko bazihurikiyemo babimenyesha. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bahurikiye muri izo koperative sangwe barimo umuceri bategetswe na leta kuri mu muceri w'ubwoko buvanze bakura mu mahanga. Iyo mbuto ya kijambere ikabitangwa n'ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi. Bararimye nk'uko babivuga, ariko kubona iyo mbuto n'ifumbire bijana kikaba ikibazo, bakabona ko bariko barakora bahomba ko batazoronka ico bishura ayo mafaranga bahawe na leta ngo barimo umuceri. Aba ni bamwe baganiriye ni radio Ijwi rya Amerika.
Ibibazo dufise nk'akarorero inama ya Buramatari n'inama ya BPA batubwiye ko tugadika ku 15 kugeza n'ubu tumaze kugadika kabiri tutararonka iyo mbuto ya hybride, kandi nta bwigenge dufise bwo kugura iyindi mbuto isanzwe. Rero niza ku gihe nk'ubu tugeze mu kwa gatatu turiko turahomba twaragaditse, turiko twipfuza rero ko mu kwezi kwa gatanu hageze nta muce twatugiteye kuko n'amazi acabura.
Ahubwo baragyatuguye ko basha ibyo mbona byo byo umushikiranganje akwiye kuva hasa karaba ibintu byo munyakagonda kweri. Duma dutegereza ko tuzoronka iyo mbuto ahantu naho twaragatikije amafaranga twaratanze harasuye kura nk'ikimenyamenye hera bo umuceri ubibitsinze by'umuceri byasigaye by'amahoteli hera babigira byere. None wumva umuceri turonka imbuto kugihe umuceri utabonye mu ifumbire ya kabiri ura mu kwa gatatu twofumbira se umuceri ukazokwera ryari imbuto itaraza izoza na ryari.
Baramaze guhomba kuko barahejije kugadika bahejeje kugadika babwirizwa kutunganya ibifumbiro, ibifumbiro aho byagiye bitwara amahera menshi $500,000 umuceri nturaboneka. Kugira kuri iyi saha biteguye ko ushitse bazongera kugadika ubugira kabiri.
Abo barimye barafite icyo basaba leta kugira ntibavunikire ubusa.
Dusaba ko boduha uburenganzira bwo kurima imbuto isanzwe cyangwa hybride ikaza akaba ariyo dutera. Hamwe twomenye umuco ko hybride yaje nta kibazo twebwe turemera kuyitera kuko niyo mategeko handitse ko uroso umurima atera imbuto hawe n'ubushikangaje bw'uburimyi n'ubworozi.
Dusaba leta ko duhurenganzira tukigenga igihe bataduhaye imbuto ku gihe bakaduhaye ifumbire ku gihe amakori kwaba abantu barafumi ko byase bakura amakori kwa gwiza tunga baba uburenganzira bagwiza tunga binjize ifumbire batashize ko amakori kugira ngo turonke ifumbire turwanye iyi nzara. Ntabwo bona ko ibara ryatuguye kuravye ubunyovuro ko farume kagunda ubona ari amashamba gusa tuteze amavuko kuri leta duteze gusabiriza kandi baduhaye amafaranga tuzosubiza ibarabona ntitaguye.
Buramatari w'intara ya Cibitoke bizoza KM atahura ibibazo by'abanyagihugu arongoye bahurikiye mu makoperative sangwe, abasaba kwihangana gato akamenyesha ko bibaye ngombwa bazobaho uruhusha rwo kurima imbuto ibabangukira kuronka.
Nibyo imbuto zaratebye kuko ntago arizo dufite mu gihugu cy'u Burundi ndobe ndakubwira ndobira komande kwaravuganye nabijejwe kuzana iyo mbuto nshasha bavuga yuko mu kanya gato bizaba bishitse. Ubu rero ni abarimesha barindire gato twese turabibona kandi tuma tuvugana nabijejwe ijyano hino twiteze neza yuko umwanya wari wose nzotanga message ati ni mu gatike imbuto ziwanyu hamize inzu zirima nk'uko leta ibidusaba ko twese turime imbuto imwe y'ubwoko hama tukarima iyindi mbuto imwe y'ubwoko. Icyo kwezi kiatura dushinga kandi tutabona kugiza kukogwa mugabo banze barindire gatonya.
Koperative sangwe zashinzwe n'itegeko rya leta y'u Burundi inomero 1/12 yo kwa 28 kwezi kwa gatandatu umwaka 2017 mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu kwiteza imbere mu bikorwa by'uburimyi n'ubworozi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire kuri iyo nkuru. Umugwi sebe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi watanguye igikorwa cyo gusigurira amakaminuza ibiri mu cegeranyo giheruka gushirwa habona n'uwo mugwi. Icyo cegeranyo ni cyemeza ko ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 ariho nyabwo ko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu Burundi. Ibindi kuri inkuru na Pierre Claver.
Mugwi sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga n'aya leta kugira abawugize batanga ico bise icigwa ca kahise cerekana ingene intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo ndyane. Pierre Claver ndayicariye ari muri kaminuza nkuru y'igihugu yaseguye ko abanyeshuri bari muri za kaminuza ari bo ncabwenge bazovamwo abategetsi b'igihugu, gutyo ko babwirizwa kumenya ukuri kw'ibyabaye kuva Burundi bwikukira mu myaka 50 iheze. Ndayicariye avuga ko ako kahise kunyowe nico umugwi arongoye wabonye ko ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri icegeranyo giheruka kwemezwa n'inama nshingamateka.
Twabwiye tuti imwe muzorongora igihugu ejo ntimuzotwara igihugu nk'uko bajya bakuru bacu batwaye igihugu mu myaka ya mirongo indwi, aho abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri aribo tumaze guharura batowe mu binogo, kandi abo bapfuye benshi bishwe n'abahutu, ariko hariho n'abatutsi bishwe cyane cyane tuvuga abatutsi bariko bagerageza gukingira abahutu barishwe. Harabaye ihunyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Naho biruko hari umuce w'abarundi nk'abaharanira inyungu z'inkehwa zo mu bwoko bw'abatutsi batemera ico cegeranyo. Ni nk'ishirame ase genocide cirimoso ribona ko ibiriko birakogwa n'umugwi sever bitanywanisha nyabu na bicanishamwo abarundi. Terence Mushano ni cegera c'umukuru w'iryo shirahamwe akaba n'umuvugizi waryo mu vyo riharanira harimwo inyungu z'abatutsi.
Kuko nani kukukanisha biriho ahubwo no gusera agitangaza kirimo ku ntumbero bahawe mu Rwanda ni hasi eraba mu Bayahudi muri ekso yugoslavia cyemejwe n'abantu oni kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu yarashobora kwishyuzaho inzego nka federe kabo ntibabishyizeho kuko naho bobigira aba ari ukukanganiza atariho ni nta rundi rwego na uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho nyako dusaba yuko oni ibisambura.
Gusa hari n'ayandi mashirahamwe yigenga ashima ibyo bikorwa bya sever muri za kaminuza. Ishami Fordcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama ryabwiye Ijwi rya Amerika ku icegeranyo kiriko kirakwiragizwa na sever ari cy'ukuri. Gerard Hakizimana atwara Fordcon F.
Kwa icegeranyo kitagira amahinyu bakanemeza ko ari honyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu, bakemeza kandi ko habaye ubwicanyi ndengerabutungane bwakoreye ubwoko bw'abahutu mu gihugu cyose hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane bwakorewe abatutsi n'abatwa mu ntara zimwe zimwe. Dusabye abakoze ayo mahano gusaba ikigongwe abarundi, tugasaba kandi abakorewe ubwo bwicanyi guharira ababyagirizwa no gukinga ubwicanyi bwo muri kazoza.
Umunyepolitike Frederico bamvuga inyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu agaturuka no muri ubwo bwoko umugwi sever wemeza ko bwakorewe ihonyabwoko iruhande yo kugaya ibyo bikorwa bya sever atewe umutima uhagaze n'intumbero y'uwo mugwi. Bamvuga inyumvira ari mu banyepolitike bagiye mu biganiro i Arusha byashizeho uwo mugwi sever abona ko umugwi bumvikanye ko atari wo wavuye ushigwaho.
Ikibazo si subuhutu canke subututsi, ikibazo ni ngene igihugu gitwarwa maze kigasonera umunyagihugu wese w'umurundi n'uwo muntu wese ahati ndaro haca habi ikibazo. Mbeko CNDD-FDD iyagirizwa amabi igihe ari kwiragwana burya yokwemera kwikora munda hanyuma ukuri kwabaye kukamenyekana ntibishoboka. Ari nacyo gituma inyishu ya cyitora kwabaye kuzimanganya amasezerano ya Arusha, ubwa kabiri kwabaye guca bafata CVR bakayiha iyindi ntumbero bakerekana ahanini uruhande nka rumwe kugira ngo barabe ingene nabo nyene bo kwikingira muri ayo mashobora kubagira ejo.
Kuvuwa mugwi sever ushingwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane izo mpari n'amakenga vyamyeho mu banyepolitike hamwe n'abaharaniye agateka kazi na muntu. Yamara utwara uwo mugwi arahumuriza abafise ayo makenga ko raporo yawo atanabigamije. Pierre Clave niyo nkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Pierre Clave. Kuri uyu munsi isi yose ihimbaza agaciro k'amazi meza mu Rwanda, hari bimwe mu bice by'igisagara cya Kigali bimejerejwe n'uko bitakibangamiwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza. Umugambi wa Leta y'u Rwanda utegekanya ko mu mwaka w'2024 abanyarwanda bose bazoba bafise amazi meza. Erika Bagirubusa araduha inkuru y'idonido.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bwana Joseph Dukuze ijwi rya Amerika yamusanze ku ivomo ry'amazi mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali akoresheje amaboko arazamura kanamanura icyuma gisunika amazi ni ku ivomo rizwi nka Nyayikondo kuri uyu munsi isi yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi meza. Aha muri aka gace ka Busanza mu biganiro byacu twakunze kubagezaho ku ijwi rya Amerika mu myaka yashize hari mu duce twakundaga guhura n'ikibazo cy'imura ry'amazi abahaturiye bakundaga kuvoma amazi y'ibirohwa akagira ingaruka ku buzima bwabo kuri ubu ijwi rya Amerika rihagera abaturage baritangarije ko batakivoma amazi yanduye
mu minsi yashize byaye bigoye ariko leta yashyizemo ingufu cyo miyoboro migari mu makaritsiye n'ahitari kugenda bayishyiramo nyine icyo cy'amazi cyarakemutse.
Indi minsi hano mbona abaturage bagenda bisanzura amazi hano ntabwo ahabura kuri iki cyuma cy'umupombo. Hano mu bishanga nta bantu bavomamo. Baraza bakavoma hano bose. Indi minsi ubu ngubu ni neza nta kibazo cy'amazi gihari. Keretse wenda ayo leta itanga hirya no hino mu masita ariyo yangiritse. Naho handi ho hano nta kibazo.
Ijwi rya Amerika rivuye kuri iki gishanga abaturage bahoze bateraniraho bavuma amazi yanduye ryakomereje ku yindi migezi mu kagari ka Busanza bwana Fabien Shimiyimana ni kanyamigezi avomesha amazi kuri umwe mu migezi ya kagari ka Busanza nawe yadutangarije ko iki kibazo cy'amazi kimaze iminsi cyarakemutse
ntaga amazi kibara cyane buri giye abahari yanagiye agenda nk'imisingi ibiri agahita garuka ntaga ari nka mbivu amazi araboneka cyane hakunda kugura namazi akunda kugura n'umusatsi cyane ari ku bungubu mbese romero zabaye nyinshi zegereye abaturage
ntamazi nta buzima ibyo ni byemezwa n'abahanga amakuru ijwi rya Amerika ryakomeje guperereza aremeza ko abashaka amazi mu kagari ka Busanza bayagura amafaranga hagati ya 20 na 30 ku njerekani ya litiro 20 nubwo biruko hari bamwe mu birinze kumvikana mu itangazamakuru twabonye bavuye kuvoma amazi yanduye ahazwi nko muri Nyirakanamba bavuga ko badafite amafaranga yo kugura amazi uretse ijwi rya Amerika yageze kuri uyu munsi si yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi ku kiremwa muntu hari n'ahandi mu mujyi wa Kigali mu turere twa Gasabo na Kicukiro no hanze yawo hagenda humvikana ibibazo by'abatagira amazi aha rimwe na rimwe abahanagaragara ibikorwa remezo byagombye kubafasha kubagezaho amazi
ni imigezi itanu ihari idakora imaze umwaka n'amezi abiri idakora tukibaza ibyo bintu leta yabizanye hari umutako
leta y'u Rwanda ikomeza kwizeza ko mu gihe cya vuba iki kibazo kizaba cyahindutse amateka ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura wasaki kigashimangira ko mu mwaka w'2024 buri mutura Rwanda azaba abona amazi bwana Samson Hategekimana ashinzwe igenamigambi muri iki kigo
igenamigambi ryacu rirareba abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'igihugu yo guha abanyarwanda amazi kandi wenda nyine iyo umuntu ashonje nkuko nabivuze ntago umubwira ibindi kereka umuhaye ibiryo ariko aba bagiye bari kuri tere kuko niho baba babona yuko igenamigambi atari rya rindi kiri mu mpapuro gusa ubu noneho ibikorwa biri kugenda bikorwa aho ngaho no mu bice bindi byose hose turi kugenda tushyirayo ibikorwa remezo by'amazi ku buryo twavuga ngo muri wa mwaka wa 2024 ntiturabona ikintu cyatuma tuvuga yuko tuzatangira kuri iriya ntego.
Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura wasaki iragaragaza ko abaturarwanda bagera kuri 89% aribo bafite amazi meza. Intumbero ya leta y'u Rwanda nuko mu mwaka w'2024 abaturarwanda bose bazaba babona amazi ku gipimo cy'100%. Leta igasobanura ko mu mijyi uzaba adafite amazi mu rugo we bizajya bimusaba gukora byibura urugendo rwa 50 ajya kuvoma naho mu byaro akazajya akora urugendo rwa 200 ajya kuvoma. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric muri komo wandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kinyundi no mu Kinyarwanda. Intambara Uburusiya bwakoze kuri Ukraine muri iri mundwi yayo ya kane bimeze gute kubapfa impunzi ingaruka ku butunzi diplomasi Thomas Kamirindi aradibiducira ku mayange.
Ikinyamakuru cyegereye leta mu Burusiya cyandika kuri murandasi cyitwa Komsomolskaya Pravda cyatangaje ko gifite amakuru ya Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya avuga ko abasirikare b'Uburusiya 9,861 bamaze gupfira mu ntambara muri Ukraine naho abandi 16,153 bamaze gukomereka. Nk'uko ikigo ntaramakuru Reuters cy'Abongereza kibyandika, iyi nkuru yamaze umwanya kuri internete maze Pravda irayisiba isobanura ko yari yanditswe n'abajura bita hackers mu cyongereza bari bigaruriye urubuga rwayo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri telefone, umuvugizi wa presidence y'Uburusiya Dmitri Peskov yatangaje ko ntacyo yavuga ku nkuru ya Pravda. Naho Mikhailo Podolyak, umujyanama wa perezida wa Ukraine, we yanditse ku rubuga nkoranyambaga Telegram ati mu by'ukuri iyi mibare ahubwo ni nka kimwe cya kabiri cy'abasirikare b'Uburusiya bamaze gupfira mu ntambara. Nta makuru yigenga kuri iyi mibare araboneka kugeza ubu. Gusa Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yatangaje ku itariki ya kabiri y'uku kwezi kwa gatatu ko intambara yo muri Ukraine yari imaze kubicira abasirikare 498 no gukomeretsa abandi 1597. Nta yindi mibare mishya Uburusiya buratangaza. Naho ibitangazamakuru bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The New York Times na CNN, bivuga ko Uburusiya bushobora kuba bumaze gupfusha abasirikare bari hagati y'2007 n'2010 muri Ukraine. Icyitwa Newsweek gihereye ku byo Ukraine itangaza cyo cyongeraho ko bari abasirikare b'Uburusiya bapfira muri Ukraine barimo abo mu rwego rw'abajenerali 5. Ku bahanga mu bya gisirikari, ibi biramutse ari byo koko byaba bisobanuye ko abayobozi b'urugamba baba batarinzwe uko bikwiye cyangwa se baba bafite ikibazo cy'itumanaho ridafite ibanga. Ku ruhande rw'ingabo za Ukraine naho biragoye kumenya abasirikare bamaze gupfa, ariko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibikurikiranira hafi kivuga ko bashobora kuba bageze ku 400. Kubirebana n'abaturage ba Ukraine b'abasivili bamaze guhitanwa n'intambara, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ritangaza ko rimaze kubarura 953 barimo abana 117 n'abandi 557 bakomeretse. Risobanura ko bazira ibisasu biremereye bya roketi za misiri zirimo bita ipersonika, ni ukuvuga zihuta byibura inshuro 5 kurusha ijwi, n'ibisasu by'indege z'intambara. Uburusiya bwo buhakana kurasa ku basivili, nyamara bwashyize ingufu cyane mu kurasa imijyi ariko nta n'umwe burigarurira neza. Abaturage ba Ukraine bamaze guhungira mu bihugu by'abaturanyi, HCR ivuga ko bamaze kurenga 3.5 million, abenshi abarenga 2,200,000 bari muri Polonye. Naho abavuye mu byabo ariko bakiri imbere mu gihugu muri Ukraine, HCR ivuga ko barenze 2,000,000. Mu rwego rwa diplomasi, President Volodymyr Zelensky wa Ukraine avuga ko yifuza cyane guhura na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin amaso mu yandi, kandi ko yiteguye kumwemerera ko atazasabira igihugu cye kwinjira muri OTAN, umuryango w'ubutabarane w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika, niba Uburusiya nabwo bwemeye guhagarika intambara, gukura abasirikare babwo bose muri Ukraine no guha Ukraine ingamba zifatika kandi zidakuka ko butazongera guhungabanya umutekano wayo. Uburusiya bwasobanuye ko bwateye Ukraine bushaka kuyibuza kwinjira muri OTAN, kandi ko bushaka kwambura intwaro Ukraine ikaba igihugu kidafite aho kibogamiye mu bibazo by'isi kimwe na Autrichia na Suède. Perezida Zelensky yatangaje kandi ko yavuganye n'umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose, Papa Francisco, amusaba kuba umuhuza, ariko papa we ntaratangaza nimba yabyemeye cyangwa nimba atabyemeye. Naho President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azajya mu Burayi ku wa gatanu w'iki cyumweru guhura na bagenzi be bayobora ibihugu by'umuryango wa OTAN ku kibazo cy'intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Azasura kandi by'umwihariko kimwe muri byo aricyo Polonye. Ku rwego rw'ubukungu, sosiyete zikomeye ku isi zicukura kandi zicuruza peteroli n'ibiyikomokaho nka BP yo mu Bwongereza, Exxon yo muri Amerika na Shell yo mu Buholandi zafashe icyemezo cyo guhagarika gukorera mu Burusiya kubera ibihano amahanga yabufatiye. Abahanga bemeza ko kuva muri iri soko byatangiye kugira ingaruka z'ibiciro ku isi. Ubushinwa n'Ubuhinde ntibafatiye ibihano Uburusiya, ariko Ijwi rya Amerika ishami ry'ikimandarini ururimi rwo mu Bushinwa isobanura ko Uburusiya bufite ingorane cyane zo kugurishayo peteroli na gaze, ibintu bibiri bya mbere bigize ubukungu bw'Uburusiya. Uburusiya ni igihugu cya gatatu ku isi mu bukungu bwa peteroli inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudita.
Nico rero banywanyi na amakuru twa twafite muri aka kanya garukiye mugira ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukwikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza.